iri ni ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika yabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ifite mwese muteze amatwi twongere guha ikaze abariko baratwumviriza twatanguranye hamwe namwe mwese mucugurura amaradiyo yanyu muri kumwe na Frederic Nkurikije atiramije ibiganiro by'iradiyo Ijwi y'Amerika. Uyu munsi ni ku wa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nyuma y'amakuru turabashikiriza ikiganiro cyerekeye amagara y'abantukira gitegurirwa mu Burundi. No guhera isaa 12 turabashikiriza umuziki. Ntimutangure rero dutangure ibiganiro byacu byo munsi ku makuru avugwa hirya no hino muri iki gihe.
Naramusaba twumviriza mwese amakuru yo hirya no hino tuyahere mu Burundi. Umugwi w'ishyirahamwe mpuzamakungoni ujejwe kugwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu uragabisha kuko ubwicanyi n'ugutokeza urwanko rw'abatutsi mu Burundi bishobora kuvamo ihonyabwoko. Mu nama yamaze indwi zitatu, uwo mugwi wihweje ivyegeranyo bitatu vyashikirijwe n'ibihugu vya Kuwait, Honduras na Mongolia. Uwo mugwi warihweje ikandi icegeranyo kidasanzwe ku Burundi. Jens Modvik umuyobozi uwo mugwi avuga ko basavye Burundi gushikiriza icegeranyo kidasanzwe kubera ibintu bitari bike biteye impungenge mu gihugu. Modvik yabwiye Ijwi rya Amerika ko mugwi wa ONU ujejwe kugwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu waronse amakuru kubijanye n'ubwicanyi hamwe no gufata abantu bunyamaswa bifatiye ku mpamvu za politike n'ubwoko. Modvik amenyesha kandi ko intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU ku byerekeye kwirinda ihonyabwoko yerekanye impungenge mu kuvuga ko ibimenyetso vya mbere vyerekana ko uko ibintu vyifashe mu Burundi bishobora kuvamo ihonyabwoko. Intureka zikaba zatanguye mu kwezi kwa kane k'umwaka uheze w'ibihumbi 2015 mu myiyerekano yabaye mu gisagara cya Bujumbura iturutse ku kwiyamiriza kiringo cya gatatu cya President Pierre Nkurunziza. Kuva ico gihe ishami rya ONU ryitaye impunzi rikaba ryaratanze icegeranyo kivuga ko Abarundi bashika ku bihumbi 2 Abarundi bashika ku bihumbi 275 bahungiye mu bihugu bibanye. Leta y'u Burundi yararungitse abategetsi bakomeye bayiserukira gushikiriza ico cegeranyo ku buryo ibintu vyifashe mu gihugu. Yamara uwo mugwi ujejwe kugwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu watangaje ko batitavye umunsi ugira kabiri kugira bishuri ibibazo bitari bike bikomeye by'uwo mugwi. Uwo mugwi umenyesha ko bwabaye ubwa mbere ibintu nk'ivyo biba mu mateka yawo. Inama y'umutekano mw'ishirahamwe mpuzamakungoni yafashe ingingo yo kuri wa gatanu yo kurungika inteko mvamakungu zishika ku 4000 mu gihugu cya Sudani w'umanuko. Ingingo leta ya Sudani yari yamirije. Inama y'umutekano yasohoye kandi ingingo yashikirijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yerekeye kubuza Leta ya Sudani y'umanuko kwinjiza ibigwanisho itavyumvikanye n'izo nteko mvamakungu. Izo nteko mvamakungu zikazorungikwa ku mugwa mukuru wa Sudani y'umanuko i Juba. Zikazoba kandi zifise uburenganzira bwo gukoresha uburyo bwose harimo n'inguvu mu gihe bikenewe. Peter Wilson aserukira Ubwongereza muri ONU avuga ko atashimye kubona ingingo ijyanye no kubuza kwinjiza ibigwanisho nayo itaciye yemegwa ubwo nyene. Leta ya Sudani y'umanuko yatangaje ko yemeye izo nteko mvamakungu ariko ko itemera ko zijya munsi y'uburongozi bw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Izo nteko zizoba zigizwe n'abasirikare baturuka mu karere ka Afrika bose hamwe n'abasanzwe bakazoba bashika 17,000. Intambara muri Sudani y'ubumanuko yadutse mu kwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2013 igihe igisirikare cya leta irongowe na Perezida Salva Kiir gitanye mu mitwe n'abagwanyi b'icegera ciwe Riek Machar. Iyo migwi uko ari ibiri yarateye igikumu ku masezerano y'amahoro mu kwezi k'8 umwaka w'ibihumbi 2015. Abategetsi ba Zambia batangaje ku mugwi ujejwe gutunganya amatora uza watanguye kwegeranya ibiharuro byavuye matora yabaye kuri uyu wa kane. Ayo matora yaheze igihe cy'isasita z'ijoro biturutse ko mu bibanza bimwe amakarata yahashitse atevye. Umugwi ujejwe gutunganya amatora umenyesha ko kuri uyu wa gatanu amatora yari yarangiye ko kandi waza watangwe guharura. Uwo mugwi watangaje ko utazi igihe uzotangaza ibyavuye muri ayo matora. Hakainde Hichilema aje asanzwe atavuga rumwe na leta atuma urutoke umugambwe uri ku butegetsi Front Patriotique n'umugwi ujejwe amatora mu gihugu ko bariko baragerageza uburyo bwo kuyoha amatora. Ifoma Mulewa umurongozi w'umugwi ugizwe n'abantu batandukanye bajejwe gucungera amatora yatangaje ko abantu bashika ku 144 bari bajejwe gukurikirana uburyo amatora agenda mu gihugu cyose. Hichilema avuga kandi ko yizeye uwo mugwi kubijyanye nako Mulewa avuga kandi ko yizeye uwo mugwi kubijyanye no gukorera mu muco. Mulewa akavuga ko muri rusangi amatora yagenze neza, ko abanyazambia bayitabiye ku bwinshi, ko ibyo birego ataco byahinduye ku buryo amatora yagenze kuri uyu wa kane. Igisirikare cya Leta ya Libya cyatangaje ko kimaze kugira intambwe ikomeye mu kwigizayo abagwanyi ba Leta ya Kiisilamu. Abagwanyi ba Leta ya Kiisilamu basigaye kurushi mu gisagara cya Sirte.
Mushimi mugenzi wacu adushikije makuru avuga ku isi. Ijwi rya Amerika i Washington DC, unaho umwanya w'ikiganiro cy'amagara y'abantu kira.
Kira
ni ikiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Baramukije gwaruka namwibwe mwese bakunzi ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Ukugwanya inda z'indaro ku mashure kuracara ikibazo nkora mutima ku isi nzima. Imvo nyamukuru n'ubukene buhanze imiryango butuma abana babigeme bahendeshwa uburyo bw'amafaranga hamwe n'ibisayangana nk'uko UNFPA ishami rya ONU ryitayigwirirana ry'abantu ku isi ryabishyize ahabona mu mwaka 2010. Ugutandukana kw'imiryango gutuma abana biga batari kumwe n'ababyeyi n'indi nsiguro ituma bigeme batwara inda bakiri bato na cane cane mu bihugu biri munsi y'ubugaragwa bwa Sahara, nk'uko bibandanya bivugwa na UNFPA ishami rya ONU ryitayigwirirana ry'abantu ku isi. Mu Burundi ibice 11% kw'ijana vy'abigeme batwara inda bafise hagati y'imyaka 15 na 19. Ivyo biri mu cigwa cakozwe n'ubushikiranganje bw'amashure y'intango ayisumbuye n'imyuga hamwe no kwigisha abakuze gusoma no kwandika co mu mwaka akawuyumbi 2010. Ubuyobozi bw'indero mu ntara zose bwarahagurukiye rimwe kugwanya iyongerekana ry'ibitigiri vy'inda z'indaro. Kukaba nkako abigeme 4,760 nibo batwaye inda bakiciga mu kiringo kiri hagati y'umwaka w'2009 gushika mu mwaka w'2012, nk'uko biri mu cigwa co mu mwaka w'2013 cakozwe n'ubushikiranganji bw'indero kivyerekana. Tumenyeshe ko mu Burundi umunyeshuri atwaye inda yishushu atarekuriwe kubandanya amashure yiwe. N'imiburiburi imyaka 2 irahera uwavyaye atarasubira kuronka uruhusha rwo kwakirwa mu mashure yegukira leta, nk'uko inkuru dukura mu bushikiranganji bw'indero zibivuga. Nk'uko muvyumva mu kiganiro cacu kira cy'uyu munsi, turabira hamwe ibijanye no kugwanya inda z'indaro ku bana bakiri ku ntebe y'ishure. Kuri mikro muri kumwe na jewe Raisa Liliane Inamahoro, akaba ari umunezero n'iteka kuri jewe kubashikiriza kino kiganiro. Mu gutangura ikiganiro cacu nyezina, tega amatwi ivyiyumviro vy'ugwaruka rutandukanye rwo kwishure ryisumbuye rya Busiga mu ntara ya Ngozi. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutubwira ico kogwa kugira ntihagire umunyeshure n'umwe asubira gutwara inda akiri ku ntebe y'ishure. Ruganira na mugenzanje Ana Eve Irankunda.
Abantu bazanye ibintu by'udukingirizo bobikura, nibaza yuko ariho benshi babikoresha nabi, bobukura bwego cabaza barihangana.
Abarezi boza barabahanura bakaza barihangana bakarindira bakamara amashuri.
Abavyeyi twabafasha kuza turabafasha gukora ibikorwa tukirinda kuguma tuyerera twangara.
Bahimiriza abantu bose yuko kizira gusambana n'abandi. Ikindi cokurikira ni uko twokwihangana, kandi bagahimiriza n'abantu bose kurya bacanga udukingirizo bakacugabanya.
Ni uko nyene boza bahimiriza n'abarya abantu batarabimenya nyine tukajijuka cyane rwose, hama rero natwe tukareka ingene tuza twigisha abandi.
Abantu b'abakobwa cyane cyane bwo kwindaga ku cya kabiri nacyo boreka gutaha ijoro kubera bashobora kubafata ku nguvu.
Ukeneye ikintu wo kivuga utarinze kujya gukururana n'abukururana.
bigiye byo kuja gutembera nkuko oya kubira rivya bikwega ubusambanye bakabyirinda bakaza barafasha abavyeyi muhera
cyo no terera hakuru kubakobwa nka haja bavuga ngo bagiye gutembera bagahurirana n'umusore bisaba yuko bagenda bikwijije kuko kujya kuntu bagenda bambaye utujipo duto duto canke utundi duhuzo abahungu bituma baca bagenda nyene bose babiyumvira ugacusanga na umuhungu araje kumuraba ugacusanga asanze yambaye yampuzo ugacusanga bagiye mu byaha bagizinge sombi wa mukobwa ugacasanga atwariye hinda
Kwihebura kuvuye ku vyiyumviro vya Kazoza biratuma umunyeshuri atwaye inda agira intuntu mu mutima nk'uko bivugwa n'abahinga mu bijanye n'ubuzima ndoragitsina bo mu gihugu ca Canada. Ivyo kandi vyunyugwa n'akabonge kajanye n'uko ubuzima bwahagaze kandi yarizeye uburaro n'uburamuko mu bumenyi yokuye mu ishure nk'uko UNFPA ishami rya ONU ryitayigwirirana ry'abantu ku isi ribimenyesha. Iyindi ngorane nuko isoni z'umurengera zishobora gutuma abana babigeme batwaye inda badasubira gusaba abavyeyi babo kubashigikira gusubira mu ishure. Ivyo bikava ko atabagifatwa nk'umwana nk'abandi mu muryango. Ikindi nuko iyo abigeme bavyaye bagerageje gusubira ku ishure bakumigwa n'urunganwe. Inkurikizi kuri bamwe muri bo biranashika bakiyumvira guheba ishure burundu nk'uko UNFPA ribimenyesha. Kugira twumve neza za ibijanye no kugwanya inda z'indaro ku bana bakiri ku ntebe y'ishure, reka mugenzanje ala ivira nkunda adushikane mu ntara ya Ngozi atubwire uko vyifashe.
Ugwaruka gwabigeme go mu mashure yisumbuye agize intara ya Ngozi ruzi imbere mu gwashoboye kwirinda gutwarinda rukiri ku ntebe y'ishure no mwaka w'2014. Ibitigiri vy'abatwaririnda ku ntebe y'ishure vyavuye kwijana na 184 bimanuka kwijana n'intwi. Ivyo bikava ahanini kuguhanahana amakuru ajanye no kurinda abigeme inda zishushu atangwa hagati y'amashure hamwe no mu kibano nkuko vyemezwa na mama Mathilde Keza Mahoro arongo ishure gisumbuye gibusiga. Ugufatana munda kwabajeje indero ningira kamaro mu guhimiriza abana gutahura ivyirondoka rijanye n'amagara meza mu ntumbero y'ukwirinda gutwarinda batifuza. Désiré Nitonde arongoye ibiro bijeje indero mu ntara ya Ngozi aratuyagira.
Muri no ntara ya Ngozi ayo marezo rero akabaye nayo afasha mu bijanye kwigisha no gufasha abanyeshure kubamenye ibijanye n'ubuzima bwabo bujanye n'irondoka.
Inyigisho zitangwa mu mashure zirafasha abana babigeme guhitamwa ubuzima bwo kwiga. Uburyo mwe nubwo buhakajyo abanyeshure guhanahana ivyumviro ku ngorane zishikira umwigeme yatwaye inda y'ishushu aciga. Kugivyo Elise Nizigama yiga ku ishure rya Busiga yigiye inama yuko utazokundana n'umuhungu bimwe bita copinage ataraheza amashure yiwe. Vyongeye ukurengera ubukene n'iyindi mpanuro abigeme baronkera mu maclub ari ku ishure nka Stop Sida n'ayandi ajaye no gukingira ibidukikije. Abigeme babona ko uburyo bwo kwihangana bigishwa ari kirumara kuruta ubundi bwose mu kwirinda inda y'ishushu. Dutega amatwi Beatrice Nshimirimana ari mu mwaka w'12.
Biranezera rwose kubera nyene ndumva yuko ari byo kubera umuntu ataye amashuri si byiza.
Mu bihe by'uburuhuko abigeme baratekerwa impanuro zijanye no kwiyubara gutwarinda. Aho ni mu gihe mu myaka iheze abana baza ku ishure bafise inda bakiga nk'amezi atatu atawubica nikanda nk'uko bivugwa na mama Mathilde Keza Mahoro arongoye ishure gisumbuye gibusiga. Amanama hagati y'abavyeyi n'abarezi b'amashure ningira kamaro mu guteza imbere indero y'abana. Iyo ikaba inkurikizi yo kubahura abavyeyi kubandanya baganira n'abana babo kubijanye n'ubuzima ndoragitsina mu miryango nk'uko inkuru dukura kuri risebusiga zivyemeza impanuro yo kwikwiza mu nyambaro irashobora gufasha umwigeme aciga kudakwegwa kwegwa mu buhumbu n'abasore Menedor Ndayisaba umunyeshure yiga kuri risebusiga avuga ati
batwigisha kwikwiza je byarangyohe cyane jimana iramfasha nze ndinde mara mashure haratwari ndayinda nze ngeraho nishikanye n'abavyeyi baze babone yuko aho narerewe kwishure bampaye inde
ibintu biruko mu giha bigeme bidoga ko akenshi iyo mukobwa atwaye inda yirukanwa wenyene umuhungu akabandanya amashure kubgivyo abarongoye amashure yisumbuye babona ko ubushikiranganji burabibijanye n'amashure bukwiye gufata ingingo zotuma bose bahanwa kugira ngo bibere icigwa abanyeshure bose muri rusangi ugufasha bigeme kwirinda gutwara inda bakiri ku ntebe y'ishure vyoshigikirwa nuko amaruronswa impanuro zikwiye twumvirize mama Mathilde Keza Mahoro arongoye ishure gisumbuye gibusiga
tukabitaho tukama hafi y'abana kenshi tukababwira ibijanye n'ubuzima intamba mizishobora gushika mu gihe wo kwisuka muri ivyo bintu na cyane cyane ko arabitwaririza ubuzima bwabo
tumenyeshe ko inyuma y'intare ya Ngozi yabaye ya mbere mu kugwanya inda kubigeme bakiri ku ntebe y'ishure ikurikirwa n'amashure agize intara ya Makamba na Rumonge
umunyeshure w'umuhungu Yohana waco kimwe n'umukobwa mu gihe bigaragaye ko ari we yatwaje inda uwo mukobwa ivyo vyoheza bigakaburira urwaruka rw'abanyeshure kwiyubara ku rugero rumwe nkuko amashirahamwe atandukanye nka nturengaho abisaba tumenyeshe ko abana babigeme akenshi batwara inda giturumbuka ivyo bikava ahanini ku bumenyi buke bafise kuvyerekeye irondoka rijanye n'amagara meza nkuko UNFPA ishami rya ONU yitayigwirirana ry'abantu ku isi ribandanya ribivuga uruhara rw'abavyeyi mu gushigikira abana babigeme bishitse bagatwara inda goba ngombwa kukaba nkako kogabanya ingorane nk'izo kwikumira canke gusubira inyuma mu bijanye n'ubwenge nkuko bihanu n'abahinga mu bijanye n'ubuzima ndoragitsina bo mu gihugu ca Canada kugira ngo twumve neza ibijanye no kugwanya inda z'indaro ku bana babigeme bakiri ku ishure tega amatwi ikiyago twagiranye n'umuhinga yanonosoye ibijanye n'inyifato n'imibereho y'abantu mediatrice Nibaruta aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda
Mediatrice Nibaruta ndabaramukije.
Ndabaramukije nanje.
Ni gute byogenda kugira ngo yaba bavyeyi yabakwishure bashobore gufasha umwigeme kwirinda gutwara inda yo kundaro akiri ku ntebe y'ishure.
Umwana yateguye hakiri kare ukashiraho ubuzima bwo kuganira n'umwana wawe cyane cyane ku bintu bikomeye cyane bijanye n'amabanga mpuza bitsina n'ibintu byirondoka ashitse ahantu ufisanga ashobora kwifata akirinda kugendana n'abandi bantu bashobora kumukwegera muri izo ngeso zitandi.
Sanga kenshi abigisha bashimikira ku bijyanye n'inyigisho z'ubumenyi rimwe na rimwe bakibagira kubabwira ibintu bijyanye n'irondokarije n'amagara meza ivyo ntibishobora kuba ikibazo yuko abo bana b'abanyeshure bishobora gushika kugatwara izo mbanga
yashyize ku ishure mwigisha nawe bavuga bikenye usanga zicagomba gukora n'icyo atagomba gukora
hari n'igihe usanga uyu mwigeme baratwaye nda y'ishushu abavyeyi baramutoteje ivyo ntibishobora gushika abikorana n'amagara yiwe
umuvyeyi atoteze umwana wiwe cyane kubera yatwaye imbanya tivuza niko uwo mwana ashobora no kuvyara n'iyindi agasubira agatwara n'iyindi mbanya canke agaca hitamo kugira ubuzima bumwe bw'abakobwa badandaza imibiri kwihebura rero ni ikintu kibi cyane umuvyeyi n'ivyo abonye umwana we yabyaye imbanya tivuza birababaje mugabo rimwe na rimwe hari gihusanga n'abavyeyi bafise mu ruhara kuko uwo wamuganirije ugomba kumubwira ibitagenda neza ntiwamuhaye umwanya ntiwamwitwararitse kumbure nawe wamubyaye utamwifuza bugashyira muri we ibikomere bishobora gutuma ibikomere umuntu afise birashobora kumutuma agomba kugira amabanga mpuzabitsina ku rugero runini cyane
Mediatrice Nibaruta ndabakenguruki
nanjye ndabakenguruki
Akoze Alain Yves Irankunda kuri ayo majwi n'ico kiyago adushikirije tumira mate gato mukumviriza karirimbo ka Natasha gahanura abana babigeme kwirinda gutwana inda z'indaro
Imbanye ku mwana w'umwigeme n'umutwaro ku buzima n'umutwaro ku muryango n'umutwaro
kugihugu
tabariko baratwumviriza ku kiganiro arikira cijwi rya America uno munsi tukaba turiko tuyaga kubijanye no kugwanya inda z'indaro ku ntebe y'ishure gwaruka gume hafi ya maradio yanyu uyu ni wa mwanya wanyu ukubaza no kuronswa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio zacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura
mbaza ndakwishura
Iyo bavuga ngo umukobwa aracyari sugi ngo bashaka kugira.
Gira bavuga yuko umukobwa ari sugi nuko atamusi numwe mu buzima bwiwe ararangura amabanga yamubatse.
Mbaza ndakwishura.
Abahungu birashoboka yuko babaho bitwisugi.
Nabaho yuko bashobora kubaho mu buzima bwabo ari sugi kuko atamusi numwe nawe nyene ararangura amabanga mpunza bitina.
Mbaza ndakwishura.
Bishitse ugatwara inda wo bigenza gute kugira ugira amagara meza.
Ukwitwararika gufungura wisunze yuko wibungenze ukajya neza ibigereranye ya migwi itatu yifungurwa ikaboneka mu mfungurwa zawe za misi yose ukaruhuka kuko umenye kutari wenyine ufise ikibondo kiri mu mbanyi iwawe.
Mbaza ndakwishura.
Ugenda gute kugira ngo umukobwa ashobore kwirinda inda akiri ku ntebe y'ishuri.
Nibaza yuko atokwitwararika ibyo byo gukwegana n'abahungu muri ico gihe ari ku ntebe y'ishuri. Akamenya ikintu yifata kugira agume yitwararika iby'amashuri by'abahungu ntibimusamaze ngo weze mu mutware mu ntumbero atari yipfuza.
Waruka n'umunyene muganga Anita Munyana arashishikara kubanya isiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri kivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Twokingira gute abahungu mu kutabatwara mu buhumbu?
Nkankeka yuko bavye bafise uruhara rukomeye cyane rugafashwa n'abarezi hajya ku ishuri irondoka rijanye n'amagara meza ari muhira bakabiyaga bakabaha inyigisho bijanye biraheza kamwereka inkurikizi zishobora kuvamo iyo yigenje nabi.
Mbaza ndakwishura.
None nyimba bishika kayitwara kirisuki mwishogiye mu kuyivyara biraheza bikoroha canke byo babigenda gute?
Chambere cyo kumenya nuko ubusugi bwiwe gaheze umunsi arangura amabanga mpuza bitsina hamikindi imbanyi itegeganyijwe yuko bayikurikirana kuva igisampa gushika umunsi ashikana ikibondo yari yiteze. Rero muri ico kiringo cyose umuganga aramukurikirana aramusuzuma bagaheza bakamenya kuko baba bayaze n'umugwayi wiwe ukuntu azo kwibaruka kandi murazi yuko babonye yuko bitari ko biragenda neza baheza bagafata iyindi ntumbero kugira wibaruke udasinzikaye.
Mbaza ndakwishura.
Kiyoto mfise kubera iki abahungu keshi bahiga abakobwa hama akadaho kumaza nk'ibintu hama nk'umuko gakemera mu nyuma nk'abantu bashavuga ati ngo umukobwa niwe inkwezi yakarongo ngo niwe yamukweze ni kubera iki?
Umuhungu arashobora kwiruka inyuma y'abakobwa ariko aronse umukundira inkurikizi zibonekeza ari ya mada y'ishushu akunda kuboneka. Ege kibabaje nuko abakobwa aribo bahanwa cyangwa aradica mu bihimba vyirondoka bikamusinzikareza ubuzima be n'ikibondo ciwe yibungenza.
Ganiro nikira cijwi rya America n'ubunyene muganga Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Dufatari nkarise yeri mixte te ankabahungu n'abakobwa bateranye kubera iki? Dufate nk'umuhungu ufise yo nk'umusheri wawe mugakundana hama kagutera yinda ni kubera iki hashobora gutaha umukobwa wenyene umuhungu ntibamwirukane?
Umukobwa ni wakunda kwirukana kenshi na kenshi kwereka ubwa mbere kugira bereka abandi yuko n'ubuzobikora ariyo nzira azocamo. Bari bakwiye naguhana abahungu kuko nabo nyene bashobora kuguma bigina inyifato itariyo bisamaza bagashishikara baterinda abandi bakobwa kuko bazi yuko atakibakorako bagahanirwa bose hamwe n'abari inyuma yabo bamenye yuko atari byiza kwe kwitwararika kwigenza neza no kwereka inyifato nziza bateye ababo bari inyuma.
Mbaza ndakwishura.
ariki umuhungu aguhenda ngo urumusheri wiwe none ikibaho kwikwemeza yuko agukunda kandi agukunda agashaka ko mujya mu nzira mbi abagukunda canke nugwa nkabagufitiye
yaba ari mu kurangura amabanga mpuzabitsina ariko kigaragaza ngo urukundo umuntu yo kwibaza ibibazo byinshi nico gituma abakobwa n'abahungu bakwiye gufata umwanya wabo ukwiriye bakaraba by'ukuri icyo bashaka gushikako ndacane cyane ikibereye ubuzima bwabo n'amagara meza yabo
mbaza ndakwishura
nane ni kubera iki iyo umukobwa abonye umuhungu aje kumusaba kopinaje aca mwemerera azi yuko amujanye mu ngesombi
abavyeyi n'abarezi bakwiye kuba hafi bakabaherekeza kugira ntibaje mu bintazi nukwitonda bakobwa mukamenya ukuntu muvyifatamwo kandi murafise abavyeyi hafi yanyu mubaganirize mubasabe impanuro mubasiguze kugira ntimugengora
ze muganga Anita Munyana kuri zo nyisho ha yugaruka n'ubunyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza akaririmbo ka Natasha gahanura ugwaruka kwirinda gutwara inda zishushu jamba banywanyi bacu umunywanyi wacu wa mbere ni Nkunzimana Alexis wo muri commune Gishubi yatwandikiye abazi ibijanye n'indwara y'imibango ifata abana bakiri bato kandi baba bavutse bakomeye abaza ati ni giki giteri iyo ndwara mbegira kira muganga Anita twishurira uyu munywanyi
indwara y'imibango ni indwara by'ukuri kunda kwibonekeza ku bana bato bato na cyane cyane bagiye baratangura gutambuka kenshi aho bitegwa nuko umwana bamuhase agatambuka hakiri kare cyangwa ugasanga wenye na magufa yiwe birashitse agahindukira rero iyo umwirukanye kwa muganga barabikosora bivuye kuri babaganga bagira mu kugorora imitsi canke kwa muganga bakamushako isima iyo babonye ko bikenewe kugira ya maguru basubize ku murongo mbere bikajanya na byandi bita kinesitherapi no kuvuga gukurikirana n'umuganga yanonosoye kugorora imitsi kugira byose hamwe ari iyo sima ari n'ukuntu bategeza kubyifatamo bishobora gutuma umwana akira burundu mukamutwara hakiri kare ya magufa atarakomera bagasubira kaha inzira
Nyi wacu wa kabiri ni Nduwimana akaba yanditse avuga ko iyo ariko ararangura amabanga yabubatse n'umugore wiwe acamubwira ko ariko arababara mu ruhago kandi acagwara akabaza muganga ico bivako muganga Munyana gira ko mutwishure na Nduwimana
Nduwimana ndumva yuko ari kibazo kikuraje ishinga icambere nibaza yuko mukurikira kwa muganga na cyane cyane kuri abaganga bitaho abakenyizi mukayaga bwa mbere abanje kusuzuma umugore wawe hama muraheza mukayaga kuvyerekeye muri umwanya wo kurangura amabanga yabubatse kuno vyagenze ivyabaye nibikurikira byose azoheza ababere umuco kuri iyo ngwara y'umukenyezi wawe
na Alexis na Nduwimana turabashimiye hamwe nabandi banywanyi batwandikiye tutarashobora kwishura nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho gwaruka rutanki siguro kumibutsa yabasokuru uno munsi ubuguti ushaka keza arakigura bikubwiye iki
ari giho babagashimya aho keza ugaca wemera ugakamba kamba mpako karoze
bikubwiye iki
Ushakeze na kigura bisigura yuko wabonye akantu keza gushimishije wemera kiruka ngamako karose
bikubwiye iki
Ushaka keza rakigura ne kuvuga ko washinye ikintu uragerageza uburyo bwose kugira ngo ushobore kugishikako
Arabitoye Ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye no kugwanya inda z'indaro ku bana bakiri ku ntebe y'ishure nshimiye Alain Yves Irankunda yamfashije gutororokanya amajwi nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufise ico muterera canke mubaza kuvyerekeye ikiganiro kira twandikire ku buhinga ngurukana bumenyi kuri Burundi VOA @gmail.com canke muturungikira ubutumwa bugufi kuri 68 309 151 canke kuri 79 90 93 90 kuri micro mwari kumwe na jewe Raisa Liliana inamahoro naho butaha
cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Tushimiye bagenzi bacu bo mu Burundi badushikirije kiganiro kira mu kanya gatura kugira isa 12 turashikiriza kiganiro cyo muziki nkuko twama tubigira iminsi yose kwa gatandatu nka yamango.
Para mostrar isso